Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Habari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ku isi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA Radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi kiremeshereje muri studio ya gatandatu y'ijwi rya Amerika. Ni kiganiro mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Jodiane Nininahazo.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ejo aho bukera ku munsi wa kane Uburundi buzokwakira incanco za mbere zo gukingira ikiza cha virusi ya corona. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu bwatangaje ko abazocandagwa ubwa mbere na mbere ari abakora mu gisata c'amagara y'abantu, abafise ingwara zidakira, abari hejuru y'imyaka 60, hama hakurikire abavyifuza abandi. Doze zizoshika azo arizo za mbere nk'uko nabivuze ni 500,000 zo mu bwoko bwa Sinopharm. Ni incanco za kozwe n'igihugu c'Ubushinwa n'ingabire yatanzwe n'ico gihugu. Hagataho gwe itariki ya mbere y'ukwezi kuza kwa 11, umuntu wese azova ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura aja mu ntara zitandukanye z'u Burundi azobwirizwa kwerekana ko yapimwe corona kandi atabwanda afise. Iri tegeko ntiriraba abava mu ntara bava baja i Bujumbura. Ibi none vyo bavuze ko i Bujumbura ariho hari abanduye benshi. Biraguye kumenya kuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwahagaritse gutanga igitigiri vy'abandura ku munsi ku munsi. Gusa isoko ryacu ryo muri ubwo bushikiranganje ryaduhaye amakuru ryavuze ko ibitigiri vya nyuma vyatanzwe hagati mu kwezi kwa 9 vyerekana ko abari bamaze kwandura kuva igenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu ko mu 2020, aho Burundi bwemeza uwa mbere yanduye kugera ku igenekerezo ry'ukwezi kw'icenda uno mwaka bari 14,503, abo yahitanye muri ico kiringo bakaba 12 gusa. Iryo soko ariko rirabandanya rikavuga ko ibitigiri vyatangazwa ku mugaragaro vyari hasi cane ugereranije n'ukuri kuhari mu Burundi. Muri isanga y'ino munsi twashimye kubatumirira muganga Arsène Nzobandora, umuhinga mu vy'indwara zandukira no gucandaga, akabasanzwe ari n'icegera c'umuyobozi ajeje gukinga ivy'indwara zandukira mu karere ka Kalmar kari mu buseruko bushira uburengero bwa Suède, kugira ngo aduhe umuco ku bibazo bitandukanye biraba incanco za COVID-19, ubwandu bwayo, imiti iragerageza hirya no hino, hamwe ndetse n'itangwa mu Burundi irimo za antibiotique. Iteye amakenga ku bakunzi b'ijwi rya Amerika navugishije ndondera makuru yamfashije gutegura iki kiganiro ku vya COVID-19 mu Burundi. Muganga Arsène Nzobandora, ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga.
Murakoze.
Yego.
Muramutsa.
Muri Suède mumeze gute?
Turaho.
Umugera wa virusi ya corona wifashe gute? Waragwiriye ugenda ugabanuka cyane?
Ubu tubiravye ukuntu ivyo ko ivyingwara yandukira vyaragabanutse cane, hama n'abantu bari mu bitaro ubu ni bake cane gose.
Ego. Hariho twagerageje twe kurondera ingene vyifashe mu gihugu c'u Burundi, ariko ntivyoroshe ko ni amakuru ntariko aratangwa kuvyerekeye ingene kino kiza kiriko kirandukira abakira abo gihitana. aba abo muvugana abagenzi bawe mu bitaro bitandukanye bakubwira ko byifashe gute kurubuga mu Burundi?
Ya ni nurumbi Burundi vy'amakuru n'ibiharuro uravye ko ntadukora si byo kwa muganga gusa no mu bindi bice sanga bigoye amakuru aza tevye kubera mu konti ibintu bitunganije nta dufate nko nta biharuro biboneka byoroshye nico gituma amakuru aragoye gusobanura kuvyerekeye aba hari ingwara cyangwa ibindi biharuro umuntu abakene.
Hanyuma bamwe mu bakunzi b'ijuru rya Amerika navugishije ahatandukanye harimo nk'uwo twavuganye yarigeze kwandura uno mugera wa virusi ya corona, sindamuvuga izina kuko basabye ko ntabivuga, avuga ati yarahawe ama antibiotic we kubwiwe akibaza ko ayo ma antibiotic ariyo yamukijije. Uwundi nawe nyine arambye ati naje we barampaye antibiotic mugabo ndafise amakenga wasanzwe anakora no mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu nubwo atari umuganga, ati ndafise amakenga kuko izo antibiotic uzifase she narasomye ko zishobora guca zizogabanura ingene antibiotike zahora zikora mu gihe usuye kugwara nk'ingwara zitandukanye z'ama infection cyangwa ibindi bindi. Yari yanasabye ko kino kibazo kibicambere ndababaza mwebwe Dr. Arsene, amakenga yiwe arafashe ntafashe cyangwa izo antibiotike umuntu yozinwa atakibazo ntaco bizotera muri kazo zakiwe?
Bo amakenga kuvyerekeye ikoreshwa ry'ama antibiotike ivyo ni ibintu biteye amakenga, uretse rero yuko ico kibazo ubunye cyaciye kiba kinini ya kubera urumvo iyo umuntu agwaye ashuha kenshi mu bihugu by'iwacu kubera ibyo gupima ngo ushobore gutandukanya igicatumye ubwo bushuhe atari byinshi cyane. Hanyuma ivyo rero bica bituma hakoreshwa ama antibiotike menshi, nabyo si byiza na gato. Ingaruka mbi si ingaruka mbi zibone kubwo nyene, ni ingaruka mbi ziza haciye umwanya munini kuko ugiye kuraba ukuntu imigere ivugwa birakenewe yuko dutandukanya tukamenya ibintu neza haba kubavura canke abo bavugwa. Hari indwara zikenera ama antibiotike, hariho n'indwara zindi nk'izi z'imigera izi zidakenerwa ku muntu bigitangura umuntu aba ama antibiotike. Nk'ibi rero nk'ico kibazo mbajije nk'ibi vyerekeye iyi ndwara ya COVID-19 umwanya wa mbere nta ma antibiotika bakenewe mu ivugwa ryayo. Mugabo kubera umwanya umaze kurengana hariho mwiyi mihora duhemeramwo usanga ishobora kononeka rugasanga ya bya bintu bitera izindi bitera indwara zindi bitwita ama bakteri ziciye zizamwo mu nyuma, hari aho bikenerwa kwa ayo ma antibiotika tuyakoresha. Gusa icyo umuntu akwiye kumenya ni yuko umuntu wese batoye kovide batoca bamuha ama antibiotike ntibiba bikenewe. Umugabo bajya baremba ugasanga haciye umwanya munini iyo bagiye mu bitaro, ivyo vy'ama antibiotike barayakenera kuko umwanya munini si ikibazo ntikiba kikiri ca covid gusa, hataza ziramwe ibindi bibazo n'ayandi ma infection akajamo akenerwa kuvugwa n'ama antibiotike. Rero n'umugwi mutoyi ukeneye ama antibiotike. Aho tukwiye kugabira rero ni uko abantu bose batowe COVID-19 batoca babashira ku ma antibiotike kuko ibyo bica bituma uravye uwo muntu azifata. Dusanze dufise iyo migera y'ama bakteri dusanganywe tubana kandi nuko umubiri uteza kumera. Rero ugiye urafata ama antibiotike bituma iyo migera nayo nyene imenyera. Hanyuma ikindi nacyo tutokwibagira ni uko hariho ama antibiotike niyo tuyafashe umubiri uri kurayahingura kandi agace gakora mu kuvugwa. Iyo tugiye donc uca usanga bishobora gukwiragira aho tubaye nko mu mazi kuvate nk'abantu bagiye ku mwanda mukuru cyane muto usanga hari ibice by'umuti bisigara bigaca bica mu ayo mazi rero bikaja handi. Ugaca usanga rero n'iyindi migera dusanze hanze mu mazi igiye irahindagurika ku buryo mu nyuma rero nk'abajya bakoresha amazi atabahinguwe neza basubiye kuyanywa baca baronka imigera isanzwe rero yaramaze kugajura kuya kwa ya antibiotike, ku buryo mu nyuma rero bagwaye izi ndwara zisanzwe usanga rero zigoye kuvura. Nibyo bibazo rero bica biba mu gihe haba haciye umwanya muremure. Rero si ikintu umuntu aca abona ubwo nyene ngo kiramuteye ikibazo, mugabo ugiye kura mu myaka ikurikira uzosanga ibibazo dufise ari byinshi.
Hanyuma uyu nyene yaciye avuga ati arafise nkubwo ni mufasoni arafise nkubwo yuko izo antibiotiki yafashe ngo yasanzwe afise n'ikibazo cyo kugira ama infection. Ngo arafise ubwoba yuko muri kazoza ni agora infection ama antibiotiki ahora afata niyo bamuhaye ngo bishobora kuzomutuma atagishobora guhangana cyane n'izo infection ziwe. Yantumye ngo ndakubarize ikibazo. Aho hari amakenga uhabone?
Ibyo urumva no gutandukanya ibintu biba ku muntu umwe akenshi nta ngaruka mbi zigira. Ikibi ni nk'ubu bunye dufate urabona abantu bagwara COVID 19 ni benshi. Urumva rero bishyize ku bantu benshi ikibazo kica kiba kinini. Ari umuntu umwe akenshi ntibitera ibibazo birebire. Mugabo urumva ingorane dufise ubu bunye Burundi uretse n'igihe no mwiki gihe cya COVID 19 i Burundi turafise ingeso atari nziza cyane yuko umuntu wese agwaya ashuha acibwamwo bose baca bafata ama antibiotiki. Ibyo rero niyo nyifato mbi. Ubu rero naho hagiyemo ibi bya COVID 19 ko twitega kwizogwara abantu benshi cyangwa iza yaranagwaye abantu benshi ucibifata rero butoye ugaca ubashyira ku ma antibiotiki aho babe barabimenya baba bazandika baba bazigura bamenye ko muri nta bariko barigirira nabi ku buryo bazasanga mu nyuma ama infection bazaza baragira mu nyuma bagora kuvura kandi ubiraze nta n'imiti myinshi dufise yo gutora muco usanga bakoresha imwe bahora bavura iyo abantu bagwaye imisonga iya miti bahora bakoresha iyo abantu bagwaye ama infection yine rero ivyo nico kibazo bizotera ugasanga umuntu agwaye zijya infection zifatira mu ibi bibanza zicishamo umukoyo ari ibintu bibanikiye kuvura ahanini.
Nuko rero muganga Arsene ntituza kubabaza twebwe cyane, ni benshi banditse bashaka kugira ibyo babaza kuri urubuga rwacu rwa Facebook. Reka abariho duha ijambo. Turahera kuri Emmanuel ikaze ku ijuru rya Amerika. Emmanuel?
Hello?
Oui, uratwumva? Uherereye Emmanuel?
Ndabumva.
Uherereye he? Sudani ya Majepfo havugwa make. Ivyo umugera wa virusi ya corona naho. Nuko rero uno munsi twagutumiriye Dr. Arsene Nzobandora ku bibazo bitandukanye incancu za COVID ya 19 uwo mugera umwanya ni gwawe ubaza.
Ego mbanje kubaramutsa nkaramutsa n'umutumire.
Arakumva
kibazo cyo ntisibaza ntisibaza cyo kibazo cyambe nagomba kubaza nagomba mbaze ibintu bijyanye no gutanga incanco. Ukasanga igihugu kanaka gihaye ikindi gihugu incanco, agomba mbaze ko ata makondisiyo bisaba yuko izi ncanco bashobora kuziha igihugu ku buntu cyane hariho kondisiyo bahara bakavugana ati izi ncanco tuziguhaye natwebwe bizogenda kumesa umwuko.
Hanyuma
ikibazo cya kabiri nacyo nabo halo
usongora
ikibazo cya kabiri nacyo nagombe mbaze nagombe mbaze yuko incanco mu kuzitanga ari ubushake bw'igihugu ko nyene busaba ati izo ncanco cyane ahari kuvuga ati bakaziguha atazo wasabye.
Urakoze cyane, sinzi ko utahava umutwara muri politike zitandukanye z'ibihugu n'imigenderanire no gufashanya hagati y'ivyo bihugu. Reka kwishura ariko dusabe Audace yihangane turamutse ku murongo turabizi. Dr. Arsene akabazo ka Emmanuel muri Sudani y'Epfo.
Nkuko mubiheje kubivuga mwebwe nyene ibi bibazo mu bisanzwe si ibibazo je nategeza kwishura. Mugabo no muho muco co kimwe nk'undi muntu wese ikuvyerekeye ukuntu izi ngwara zandukira zigwanywa hanini. Ikintu nyamukuru ni uko nk'ibi izi ngwara zibiza ni uko abantu bose ku isi bakingirwa. Rero mubonye ubu buryo bwo gufashanya bwo guhana incanco, ibyo ni ibintu bisanzwe. Hariho ababigira atari kubera bakunda ibindi bihugu, kubera turamaze kubibona yuko ntushaka kwikingira abandi badakingiwe kuko uwo mugero uco gumuzunguruka no guhindagurika kugumuhindagurika nawe uba waronze izo ncanco mu nyuma ugasanga haje undi mugera wahindutse izo ncanco zitaba zigikora rero iyo n'umugabane wa mbere tuzokingirwa twese ari uko tugiye turafashanya ku isi incanco zikaboneka aho rero niho hatavuwe umugambi w'uko ibihugu bifashanya hanyuma ibindi nabyo ukuntu bazihanahana ibyo n'ibibazo bobariza mu bajejwe gutunganya igihugu mugabo rero ivyerekeye amagara y'ababa mu gihugu bitunganywa n'ababajejwe abo nabo n'abantu baba bakorera mu gihugu nyene baraba ivyo abantu bakeneye ukuntu batunganya amagara y'abantu mu ibyo bihugu
ego
nibaza yuko ahanene yoba yumvise inyishu ntoyi mu bibazo yarafi
ego Emmanuel nibaza ko atomokeho
natomokeho
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho muri Sudani y'Epfo
ego
Audace urakoze kwihangana ikaze ku ijuru ry'Amerika uhererehe nawe
ego murakoze byandi bugendera mu Burundi
ha ejo ngo guca muronka incanje uritegure kurufata
ego twabyumvise
uritegure kurufata
ndabiteguriye ndabiteguriye
uri mu muca wazocandagwa ubwa mbere canke abazocandaga ubwa nyuma nimba atari banga
oya ndacara umujene kandi nta kadese katuma nocana ubwa mbere kuko babivuze nibaza ko ni mu mutwe uzocandagwa mu nyuma
uzoca wihangana ushikigwe
Ego
nuko rero turi kumwe na Dr. Arsène Nzobandora akora mu gihugu cya Suède ariko yishura ku bibazo byakunze ibijuru rya Amerika kuzerekeye incanca akabazo kawe
ega akabazo kanje hanini kwari ukubazo mbega ko izo canco twumva zaba zikorerwa mu bihugu byinshi bitandukanye mbega zo zizoba zifise ubushobozi bumwe bwo gukingira abantu uko nubwo turumva ko tuzoronka zoba zivuye mu Bushinwa mwenye maturonye izindi zitanzwe na ine ya sikere nimba ni hendu na shaka mbabu yuko izo chanche zagu ya wanu watanu kanya zako ni watanu kanya yuko zote zwa ziki ingira kumwe ya kawazo na nise karako
urakoze chani Audace ngahe Bujumbura mu Burundi
urakoze na ame
ego Dr. Arsène urumva kawazo ka Audace Bujumbura
ego urakoze chani kuricho kibazo izinchancho zimwe zikorerwa mu bihugu bitandukanye kandi hari incanco z'ubwoko bwinshi mugabo zose zirafise ukuntu zisuzumwa zose ziba zarasuzumwe umuntu abazi uko zikora naho zigeza urumva ufashe uru rucanco canke urundi nuko ruba rwaragerageshwe bakaba bazi ukuntu rukora hari izishize usanga zishobora kurushanywa gatoyi mugabo ugiye kuraba zose izincanco zimaze kwemeregwa urabona ko zikingira abantu neza ku buryo abaremba baba bake
none ga Dr. tukivuga kuri ivyo vy'ubukari bw'incanco zitandukanye mu ndwi iheze nibaza ko ari mu ndwi iheze nasomye muri New York Times ikinyamakuru candikira ngaha anye cakoze ico two kwita amatohoza inkuru idasanzwe kivuga yuko ibihugu nka society ya moderne ngaha muri Amerika yoyo ari nayo bavuga kwiri imbere mu ncanco nziza ishima kuzitwara mu bihugu bikize muri ku mugabane wa Buraya no muri Amerika hama igatanga nkenya cyane gose muri Afrika n'ahandi mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere gucyo n'amafaranga ngo idandaza ko muri Amerika no ni Buraya ugasanga ari hasi ugeranije nayo idandaza ko muri Afrika ibihugu vya Afrika rero ntibikuye kugira impungenge y'incanco zihabwa kuri uwo mugabane bivanye na societe ya zikotse nimba zose zinganya ubukari zigakora
ahanini ahanini ibyo umuntu akwiye kuraba izi ncanco ziratandukanye ukuntu zibikwa ufashe urucanco ejeye kuvuga rwa Moderna hamwe no rwa Pfizer ubwo gwotugora uravye ibihugu vy'iwacu vyo muri Afrika ukuntu bitunganije kuko izi ncanco zikenerwa kubikwa ahantu hakanye gose zitegerezwa kubikwa mu bice 70 munsi ya zero nayo si nibaza rero uravye ibihugu vy'iwacu ukuntu bimeze n'ababa bazironse izo aho bazibika zigishika bagashaka kuzibika kubwo bukanye ucusanga kugira ngo bashobore kuzitwara aha abantu baje kuziteregwa mu misozi n'iki ucusanga badashobora kuzitwara neza wazabitswe mu bwo bukanye zikenewe kuko ni incanco zishushe na gato bizica zononeka.
Urumva aho rero hazocagaruka kuraba ikibazo cyo kumenya ibihugu navyo ko byiteguriye kuzoza Rome.
Nico gituma rero imbere y'uko zitangwa nizo nk'izo bazitangwa mu bihugu byo muri Afrika ucusanga ari bihugu urabona navyo nyene birarusumbasumbana uko vyifashe ucusanga ari bihugu bashobora kuzibiye bafise ubwo buryo bwo kuzibika no kuzitegura hanyuma naho nyene ucusanga rero bitaborohera kuzikwiragiza mu gihugu hagati nivyo bica bituma rero ucusanga ari incanco nk'iyi ziguzwe nayo uko bimeze uguze incanco nk'iyi ucuronka ku giciro kibi rero nk'ibi bihugu bindi kome bigura incanco nyinshi ucusanga n'ibiciro bigabanuka kukubwiye uvuga uti nkeneye incanco imiliyoni 500 ku mugabane wa Buraya ubundi nawe akagenda avuga ati nkeneye incanco ibihumbi 500 uca wumva yuko ni vya bindi nye n'ivy'ibiguzi abadandaza nyine babo barabizi uca usanga bitandukanye uguze vyinshi baguha ku mahera make wagura bikeye kuva kaguha kuri menshi aho ni ikibazo gihagaze
hanyuma urumva wagura bike wagura vyinshi nabidusiguriye abazogura nke zikabakehana mu Rwanda vyarashitse abasiguye ko bagiye kuvanga incanco wa Ronse Pfizer ati dose ya kabiri ni Moderna nta kibazo inzo ncanco ziravangwa atakibazo
izo ncanco ibihugu bimwe vyo ngahi Buraya byarashitse mu mwanya wa mbere kuko incanco ntizaboneka ku buryo twari dukeneye kuzicanga nta kibazo naho ufashe nka Moderna na Pfizer zose ziri hafi na hafi hariho uduce dutoyi ku makanda dutandukanye nibisanzwe naho uvanga izo zindi zikoreshejwe amakanda ukazivanga na ziya zindi zikoreshejwe n'umugera wapfuye bashoboye guhingura bakabugira urucanco naho uzivanga ntaco ahubwo hariho n'ivyigwa nahari bikeyi bikozwe ku bantu bakeye umuntu amaze kubona ubwo kuzivanze ushobora kuronka ubukingire buri hejuru kubera umubiri ububukabuye ku buryo butandukanye
hanyuma rero umuntu nawe wundi atwandikiye kuri WhatsApp yacu ariko aradukurikirana arabaza ati umuntu iyo asivye urucanco itariki yo guheregwa ko dozi ya kabiri agasimba nk'umunsi canke iminsi ibiri nuvuga abigenza gute asubiramo ubwa mbere na mbere agafata ya mbere canke abamaze gucandagwa barabizi hari iminsi icamwo yaba indwizi ibiri yaba indwizi itatu bivana n'urucanco wahawe ukagaruka iyo usivye isango yo guhabwa urucanco dozi ya kabiri bigenda gute
byose birava umwanya umuntu yasivye mugabo nk'izi ncanco ahanini ntaco vyonona kuko ahanini umuntu atanga dozi igira kabiri kugira ushobore kuronka abasoda benshi bagukingira umwanya muremure dufate nk'izi ncanco iyo ufashe dozi imwe nk'izi batanga dozi zibiri uraronka abasoda inyuma y'indwi zibiri kuko ari uguteye ntucuronka abasoda bakwiye ubwo nyene umubiri uraronka umwanya wo gukora bifata nk'indwi zibiri imbere y'uko ushobora kuronka abasoda batari bake rero abo basoda baraduga iyo haciye rero nka uri kuregereza nk'amezi abiri utafashe dozi igira kabiri baca basubira kugabanuka rero iyo dozi ya kabiri za hanini kugira ngo ushobore kugira abasoda benshi bamara igihe kirekire usivye rero umunsi umwe canke indwi imwe nawe zoba zibiri canke zitatu ntaco vyonona mugabe uko haca umwanya muremure niko ba basoda ba waronse kuri dozi ya mbere bagabanuka ugahava hongera ko rero amahigwe make yuko ushobora kugwa kwandura vyoroshe usivye rero iminsi mike ntaco vyonona ngarutse ku
kongera medisa yaratwandikiye kuri WhatsApp yacu araronse inyishu dusubire ku mirongo ya telefone balan ikaze balam urakoze fatu balam ikaze ku jugi amerika uherehe balam
ningayi Bujumbura mukamenge
havugwa make
Kamenge turaho turashima kimwe gusa nuko tubana dukurikiza ingingo yo kwikingira ikiza cya coronavirus
ngaho mu Kamenge ndazi hari miduga myinshi iduga niho hari igituriro c'imiduga iduga za Murambya Gitega Ngozi n'ahandi hatandukanye umvise yuko guhegenekerezo rya mbere muzoza murabanza kwipimisha mbere yo kuduga
ego yangingo ni nziza cyane twarayikenguruje
nuko rero akabazo kawe kwa muganga Arsene twagutumiriye
ego akabazo nari mfise mbe nakamenye kuva kera gusa yakoze ya kuba yitabye ubutumire ko twari tumukeneye cyane akabazo kandi kambere none nta mu gihe umuntu atewe urya rucanco rwo kwikingira covid 19 none kubera iki nawe dusanga hari abantu bashaka kuguma bambara amamaske nk'iyo zabura ugasanga umuntu yambaye maske na nibaza yuko umuntu amaze gutegwa rujya rucanje yuko nubwo atakwambara maske atashobora kwandura kandi akabazo ka kabiri kandi akabazo ka kabiri nari mfise none mu gihe umuntu atewe urucanco eske nta ngaruka mbi ashobora gutera mu basirikare b'umubiri
mu basirikare b'umubiri ushatse kubaza ikigamo ko abazi
rya rutumaze kwinjira mu maraso y'umuntu ndani yuko ata udashaka gukina bidashaka gukengaruka mbi mu maraso mu bundi bajya basirikare bakingira umubiri ndani mu y'umuntu
yego muganga Arsene utubazo twa Balam mu Kamenge
yego marakoze cyane yavuze yuko bari ba kona akoze kugira nitabo ubu butumire naje ndabashimira nkongera ngashimira n'abantu miye kuko ni byiza ko ibi bibazo biza biraganirwa n'abandi aho badukenera tuzobitaba rero kuri iki kibazo yarashikirije umuntu iyo yacandazwe arashobora kwandura kuko ikintu nyamukuru c'incanco ni ukugira ngo umuntu akingigwe kwalemba gahavaja mu bitaro cyangwa gahava yitaba Imana niri ntuze ya ibyo kwandura nabyo umuntu ashaka kwandura hanyuma akanduza n'abandi mugabo ntibimera cyo kimwe n'umuntu atacandazwe rero nko mu gihe abantu benshi mu gihugu bataba baritandagisha ni vyiza yuko nabo nyene bagumana ako gakingiri donc kajya gafukamunwa kugira ngo bashobore gukingira abandi mugabo ico tumaze kubona ku bantu bacandazwe iyo banduye ntibagira imigera myinshi mu mubiri bituma umubiri wigwanira n'ingogo ugashobora kugwanya neza uwo mugera mugabo urumva ko naho tuzi yuko bashobora kwanduza abandi ntibanduza abantu benshi cyo kimwe n'abanduzwa n'umuntu ataba yacandaza rero kugira bashobore gukingira abandi hari aho nk'abantu baba bafise izindi ndwara baba bashaka rero barindira abantu benshi bazocandagwe kugira ngo umugera ntubandanye uzunguruka mu bantu nico gituma rero umuntu afata nko mu bihugu bimwe bakaguma bambaye tujya dufukamunwa hariyo nk'ibindi bihugu bashoboye gucandaga abantu benshi utwo dufukamunwa tatwagifise ubu bamaze gutangura kugurura abantu bagatembera rero bivaho umuntu abagejeje gucandaga abantu hanyuma ikibazo cy'ingaruka mbi z'incanco nico n'ikibazo ciza cyane sinzi ko mwibuka abafise abana batoye canke na muribuka yuko mutwaye abana ku ncanco bamwe baca bahitana imiti y'ubushuhe ni iki no kubakuze mucandaza hari izingaruka z'uko abantu bashuha bakababara mu ngingo ivyo ni ibintu bisanzwe cyane niyo umuntu yava kwitandagisha akumva ku mugoroba yagize umucanwa ni ibintu bisanzwe ni umubiri uba uri kurakora kugira abo basoda bakoreke kuko incanco mu bisanzwe zikora gute uhenda umubiri yuko uronse uwo mugera mu bisanzwe nico niho uca uhera mu gukora abo basoda bagwanya iyo ndwara nico bituma rero ntibyumvikana yuko umubiri uca usanga umeze nk'uko woba urwaye mu bisanzwe nicyo gituma rero abantu bashuha nk'ubu iyo bacandazwe umubiri uba wawo ubeshe uti hariho ikintu kije kugutera umubiri rero ukamera nka kujya nyine k'umuntu aba yagwaye nicyo gituma rero inyuma y'izo ncanco baragira umucanwa bakababara mu ngingo ivyo rero ipfo bisaba yuko abantu
ubimenye imbere yuko bitandagisha ntibave bashuba munyuma cyo bagira ati bya bintu bampa noneho bampaye ubumara ibintu bisanzwe cyane bose
yego
baranyuma kuvyerekeye rero ko byo babyonona ukuntu umubiri wigwanira munyuma ahibambe ahubwo izitana umuntu azikora kugira ngo zifashe uwo mubiri kuzokwikingira umugera uwo onye ntibyonona ukuntu umubiri usanzwe gukora mu kuzogwanya iyindi migera cyangwa iyindi infection ibyo umubiri ubandanye ukora kwa kundi nyine
Balam ugira umunsi mwiza Bujumbura nimaza kwa Tomokeo
Ego magize neza
ego
nikimeze mutwakire
ego urakoze Innocent unyihanganire gato ndazikuru ku murongo wa telefone akabazo muganga tukivuga kuri ibi byingaruka hari abapfasoni nabigeme mu menyesha makuru bitandukanye na cyane cyane byo ku migabane ya Afrika na Amerika bakunze kuvuga ko mu ngaruka bahuye nazo harimo ubutinya nka bwabo bwahungabanye ugasanga uko waje mutinya nka abo bita ba régulière ku itariki byarahindutse ugasanga abandi nabo bwarahagaze nk'amezi abiri hari vyigwa muri komura akora nk'abaganga hari vyigwa ibyiko birakoreka kugira ngo barabiyongaruka nimba ihari kuko urumva ico ni ikintu gishobora gukora ko kuvyerekeye irondoka ry'umufaso n'umwigeme
ibyo twaravyumvise ko hari abantu bagiye barabishikiriza wanashaka twebwe ikintu cyose kibaye inyuma y'uko umuntu yacandaze barafise ahantu baza barabishikiriza ku buryo tubikurikirana mugabo kugera iyi saha uravye nk'amaraporo tumaze kuronka nta kintu kiboneka cerekana neza yuko biba byatumye n'iyi ncandago ibi birashika mugabo abantu rero iyo ikintu gishitse inyuma y'urucanco iminsi yose urumva umuntu acayimvira ko ari urucanco rwabitumye naho bishobora kuba bivuye ku bindi bintu mugabo kugera ubu amaraporo tumaze kuronka yabo byashikiye ku gice c'umugabane w'i Buraya aba ibyo batohoje bakagerageza gutohoza nta na kimwe bigeze batobora ko arico byari bivuye ko kuko twararonse abantu bashika ku majana hagati y'amajana atatu na majana ane batanze izo raporo hanyuma rero umuntu acasubiramo akaraba ko zatewe n'izo ncanco mugabo kugera ubu mw'abo bantu bose nta ntitwigeze dutora ko arico byavuye ko
murakoze Innocent ikaze ku ijuru rya Amerika nawe
murakoze cyane
uherehe ga Innocent
yego mbanze kubaramuta
namahoro
ni Bujumbura
akabazo kawe
tubazo dutatu
duga ku ijambo
akabazo ka mbere ndabaza mbega ikiringo cyo kuraba ingaruka zoterwa n'urucaco rwa corona coba gihagije dufatiye ku biringo bindi byaharabi saduka kone ku zindi nkingo ako n'akabazo ka mbere
akabazo ka kabiri
nako bivugwa yuko idozi imwe idahagije ko umuntu akwiye gutegwa indi dozi igira kabiri mbega dozi rero ziruzuye neza ko ndi kuko umuntu amaze kuzihabwa aba agiye mu mutekano uhagije ku buryo atosubira kwicura icyo kigo cya corona akabazo ka nyuma ka gatatu ndabaza ntimbega ko corona bavuga yuko yihindura ubwo rucanco umuntu ahabwa urahura n'impinduka zose za corona ziba zishobora kugaragara mu mubiri w'umuntu murakoze
urakoze nawe Innocent Dr Arsene Nzobandora ijambo ni rwanyu
yego murakoze cyane nk'uko abivuze incanco ku byerekeye ingaruka z'incanco cyangwa iyindi miti ibintu umuntu aguma akurikirana umuntu imbere y'uko umuti cyangwa incanco zemeregwa hariho simbona neza uko babo ni bamfaze ane
hariho wana shaka natanu hariho umugwe hariho intambwe ya mbere niko umuntu yovyita kugira ngo mu Kirundi intambwe ya mbere umuntu aronse icimviro arahitana ivyo bintu akabigerageza muri laboratoire akabona ukuntu bikora mu nyuma akacagerageza kubikoko hanyuma agerageje kubikoko akabona ati uyu muti uravura canke uru rucanco ruratuma abasoda bagwira agaca atangura kugira icigwa gitoyi ku bantu bake hanyuma intambwe yindi ikurikira ni iyo kugerageza ku bantu benshi ukacuraba n'abo bantu yuko hari ingaruka mbi bagira ivyo urumva biba ku mwanya mutoyi hanyuma ukurikira intambwe yindi igira gatatu ugaca ukorera ku bantu benshi ukacubandanya wiga rero izo ngaruka mbi ukongera ukiga na dozu ubona abo bantu bakenera kugira ngo bashobore kuronka gukira iyo ngwara cyangwa kugira bashobore kuronka abasoda bakwiye bwo kurwanya iyo ngwara hanyuma yo kaca haza rero aho nibo baca barondera rero kuyuko umuti cyangwa urucanco rwemeregwa izo ntambwe zihetse hagaca haza rero zihejeye kwemeregwa naho indi ntambwe ikurikira ni iki n'aya maraporo umuntu aca azarakira mugabo urumva ku izo ntambwe ziba zatanguye umuntu aba afite ibintu bikwiye kugira ngo abone yuko ingaruka mbi zikunda gushika iyo muti cyangwa incanco dutayifise ibindi navyo hariho nk'ingaruka mbi ziba zishika gake cyane gose umuntu azo uzosanga hari izo ubona haciye iminsi zona zurumva nico gituma muhora mwumva muti izi ncanco nk'ubu zemerewe umuntu abandanya zirabira hafi ivyo ni ibintu umuntu akora kugira ngo umuti utangwa ume ufise akamara atangaruka mbi nyinshi ufise uko niko bigenda rero ikiringo ahanini sico gikuru ikiringo nukuraba n'abantu baba bafashe iyo muti cyangwa incanco ukuntu bangana izi ncanco aho tugeze ubu zimaze gufatwa n'abantu benshi cyane rwose kandi nta ngaruka mbi turabona ibyoshika navyo naho byoshika zoba ari za ngaruka mbi zishika gake cyane gashoboka ku buryo umuntu ugiye kuraba inyungu umuntu aronka mu gufata uwo muti cyangwa izo rucanco izo nyungu arizo nyinshi nicyo gituma ubuhunye tubona tuti ibi bintu ntaco byonona kandi ibyo bintu izo ncanco zikozwemwo ni zikozwe ku buryo busanzwe buzwi dufate nk'ubu bunye izi ncanco za Moderna na Pfizer naho zikozwe ku buryo bushasha ubu buryo ni bushasha ku byerekeye gukora amavaccine ubu buryo bwari busanzwe buhari haciye imyaka irenga cumi si buryo gusa ntibwari bwashigwe mu ngiro ku gukora urucanco ku byerekeye rero ubwo buryo n'ubuntu tuzi rero ibiba mu mubiri by'umubiri bihindura mu mubiri byinshi tuzatubize nicyo gituma rero ku byerekeye ingaruka mbi zoza mu nyuma ntituteze ko hari ibintu bikomeye byoba mu nyuma kandi naho wogira ugira ingaruka mbi naho ibyo n'imiti yose hariho abafata umuti bakamererwa nabi ahanini turaba rero inyungu nizo nyinshi gusumba kubufata gusumba ko umuntu yoburega
amadozi imwe mbirahagije nimbihagije kureka abantu baguma bandura zibiri zo zirakwiye nimba zidakwiye ubwo sico gituma abantu baguma bandura
hanyuma ibyerekeye amadozi nayo kwatangwa dozi imwe canke zibiri biva kugo rucanco ukuntu ruba rukozwe izi ncanco ziratandukanye hariho urucanco nka rujya guha Johnson & Johnson rujya ni dozi imwe mugabo izi zindi zose zikenerwa gutangwa mu madozi abiri urumva biva ukuntu zikoze n'ukuntu zikabura abasirikare mu mubiri hanyuma ku byerekeye ko doze zibiri ziba zikwiye canke zidakwiye ivyo onye turavye ni ibintu bisanzwe yuko abasoda mu mubiri haciye umwanya biragabanuka mugabo rero nk'umuntu naho baba bagabanutse naho bishika ukagwara umubiri urabika amakuru ba wararonse bivuye ku rucanco canke bivuye ku ngwara uba waragwaye kera ku buryo biworohera gukora abasirikare n'ingoga mu nyuma rero hariho nk'imigwi dusanzwe tuzi yuko bataronka abasirikare bakwiye abo kenshi ni buco usanga bashobora gukenerwa kuzoronka incanco kenshi nk'ubine no ku mugabane wa Buraya wo tuzatwara amaze gutangura ku bantu
bari mu zabukuru gose cyangwa abagwaye izindi ngwara nyinshi zituma abasoda batamera neza abo tuzatwara amaze gutangura kubaha doze zindi rero ibyo nabyo bizoshika nk'umuntu akiri muto akomeye ari naho usanga bikenewe bitazokenerwa ko umuntu amuha doze igira gatatu mugabo urumva ibyo n'ibintu tukibandanya dukurikiranira hafi bica bija muri wa mugwi wo gukurikirana incanco nababwira uhereza ucubandanya uraba uti za doze twatanga nizo zikenewe cyangwa birakenewe aho dutanga iyindi
hanyuma ku byo umugera uhindagura
kubyerekeye umugero wihindagura na ibi ni ibintu bisanzwe cyane ku ngwara z'imigera zose ushaka uhere ku uyu mugera uyu wa sida canke iyindi migera yose itanga ibicurane ni iki ni imigera iguma ihindagurika uyu mugera rero wa COVID-19 urahindagurika nk'akarenga kabiri mu kwezi mugabo izo hindagurika nyinshi ziba akenshi ntizihindura ibintu byinshi ku buryo nk'incanco zidakora cyangwa uko bavura abantu bihinduka ibyo mugabo birashobora gushika yuko nk'ubunye hagize ibice ku isi bitazoronka incanco uwo mugero ukagumaho wongerekana ibyo bica bituma rero ushobora no guhinduka ugasanga izo ncanco zatanzwe kera ziragabanuye ufasha mugabo kugera ubaho bigeze izi ku mugera wagiye urahindagurika urabye nk'uyu mugera wa Delta ni wo uri kurakwiragira ku mugabane w'isi rwose incanco byaragabanutse gatoyi ku byerekeye ibi by'uko umuntu ashobora kwandura cyangwa kwanduza mugabo uravye ukuntu incanco zikingira ko umuntu aremba cyangwa aja mu bitaro ntibyagabanutse kanini ya gose
murakoze cyane yego Innocent nibaza ko watomokewe Innocent amaze kugenda yatomokewe ivyo arivyo byose turafise Leonidas kundi murongo wa telefone Leonidas kaze ku juri Amerika uherehe gadeoni
ni Bujumbura
ko numva uri mu ndoro nyinshi turashobora kumvikana
yaho ndi nanduri hari kabi
ndi kumva ibintu bivuga inyuma yawe uramaja
ya nahantu hafi ndi ahantu hegereye iradiyo ngira ni radiyo
yigabanye hamubaza ikibazo wihuta kugira ntubandanye utubabaza amatwi cyangwa ngo yababaze bariko baratwumviriza
ndi niba nayivuze ndi kure yayo mbere
baza akabazo wihuta
ikibazo cyanje ni iki bo izo ngingo numva ahaba aho bamaze kuzitegwa mu bihugu byo hanze abantu bamaze kuziteza ntizibuza ko umuntu yaguiteje asubira kwandura kandi zirafite ingaruka ku magara y'umuntu kubera iki none bakuma zikwirakwiza mu gihugu na kahe kamaro ko ziriko kuguma bazitanga mu bindi bihugu aho ziba zitaraje
Leonidas tugutumire guhava wumviriza kino kiganiro kuri we zitata akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Dr. Harsene yishuye kuri ako kabazo kawe ugira umusemizi Bujumbura ego kugira ngo duhe umwanya abandi babaza ikibazo ciwe baze kuja kuri radio mugangari yacanduye Mike uratwumva wewe
ndabumva
uherehe Mike
nimereye mu gihugu cya Zambia mu Lusaka
Zambia Lusaka avugwa maki
avuga amahoro n'ameza turashima
akabazo kawe kwa Dr. Hassan
akabazo agwambaze kwibyerekeye incanco za COVID-19 hari abavuga ko abiteze urushinge za COVID-19 bashobora kutandiza muga bakagwara COVID hoho ntiyari geraronka urushinge ngo umuntu ashobore kwiteza nkuko bavuga ati hari inshinge za difteri bijya bigoga n'ibintu n'ibindi mu Burundi kuko mu Burundi tubona turacyafite ibintu by'ubwoba ko cyanco ari bavuga ngo benshi bafate nka migani mera nagwambaze none uru rushinge mu Burundi hokogwa iki kugira bagwemere
urushinge bagwemere mu Burundi ndeke muganga kwishura muganga akabazo ka Mike muri Zambia
ikibazo sinagitahuye neza kubera ya vuzi urushinge kugira bagwemeretse
akora kuvuga ngo hariho ngirango ndamwumva nimba ndamubesheraza kunkosora ariko aragaruka kuri amakenga yakomeje kumvikana mu Burundi ndibuka nakera baravuga ko incancu ari kuzinubira n'ukubwira iki ati niho kogwa urushinge bikoro nivyo wabajije ga Mike
na wabajije bakiyo ravuga ati incancu iki kuko bavuga ati wabari ntamuti wa barashwa kuro
akabazo kawe sinzi ko no doctor akumva just ndagutahura
muganga urumva ko umuntu agiri ko umuntu agiri hari habafite amakenga ku ncancu zabizi za covid 19 cyangwa izindi ncancu ivyo ni ibintu byumvikana igikuru nuko umuntu abaha inyigisho zikwiriye umuntu akamenya igituma acandagwa ingaruka bishobora kuba uyu muntu aronze ubwo rucanco ibintu n'inyungu akuramo kuko nk'uko mubibona abantu bagiye baragwara ari benshi bakaja mu bitaro bikuzura bituma abantu bakora ababari bake abahanyuma abantu bakagira n'ingaruka mbi ahanini n'icyo umuntu ategezwa kuraba mu gihugu mu gutunganya ibyo by'incanco n'icyo umuntu ahera ko kuraba ingaruka mbi iyo ngwara ishobora kugira rero tugarutse ku izi ncancu mubiravye musubiremo mu gasoma cyangwa mu kumviriza amakuru menshi zimaze gutangwa mu bihugu byinshi kandi ni ibintu biboneka neza akarusho izi ncancu byatanze muribuka nko ku mugabane wa Amerika na Burayi ukuntu byari byifashe nko mu mwaka uheze ubunye n'ibintu bitandukanye cyane rwose ku byerekeye naho hari iwo yaravuze ati hariho abandura mugabo ugasanga ntibanduje abantu benshi naje nabigarutse ko ni kubera watandazwe naho wandura umubiri ukabuka n'ingogo ukaca ukora abasoda ugashobora kugwanya uwo mugera nico gituma rero imigera iba mikeyi n'ukwanduza rero bica bigabanuka.
Urakoze Mike ngaho muri Zambia. Urakoze cyane turagerageza kuri bakoma igihe cyose bishoboka. Dr. Hahugu hacihaza n'akabazo k'imiti itandukanye yerekeye ivyikiza cha covid ya 19 hariho nk'ingiro ry'imiti ryo ngaha anye ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika riri kuragerageza umuti uzokwitwa molnupiravir hambavu yuyo muti hari yindi kwiragerageza uyu wowo mwibaza yuko udoshobora kuja ku isoko bitarenze nka ryari hari amakuru mashasha kuvyerekeye muti wa covid ya 19 muyandi make mu jambo make
uwo muti no muti tubona ufise kazoza mu vyerekeye kuvura kuko turabona ivyigwa vya mbere ko bitanga ivyizero mugabo urumva uko nabivuze hari intambwe nyinshi umuti ubanza gucako biragoye kuvuga rero ukuntu kwari buba canke bizoteba biva ibyo byigwa bindi bikurikira ukuntu bizogenda ibyo bizogenda birerekana hamwe n'ukuntu bizonyaruka mugabo urumva biba ari byiza kuko umuntu abaronse ikindi kigwantisho gikurikira mugabo icyo nashaka kuvuga kuvyerekeye izi ndwara z'imigera igikuru tuzi umuntu ashobora kuyigwanya ufise urucanco wigwanya neza gusumba kubera urumva nk'uko babivuga byiza ni kwikingira imbere y'uko umuntu agira gusumba kuvura.
Ego John turi kumwe na wewe ikaze muri isangano ku ijwi rya Amerika.
Ego murakoze cyane.
Uherega John
umherere y'ubujumbura
akabazo kawe
yewe ndashima cyane ko bari kubaravuga ngo bazane incancu mu gihugu ariko dizo ncancu n'ubusi ndadufise ko amakenga menshi ibyo ncancu muri Amerika bamaze kudute umuntu bamucandaga inshuro zibiri mugo ugasanga yagwaye kandi ntibyamubuza kureka kwambara agapfukamunwa ubu mu gihugu cy'ubufaransa hoho bageza aho bavuga yuko batanga doze igira gatatu none wumva ibyo nshanco zimaze ikizikuru ubwo ku bwanje ndahamagarira abanyagihugu gukaraba kwambara agapfukamunwa kwirinda kuramukara bijyanye n'izo bariyeri ziriko zirakoresha nayo izo ncanco nze nta kintu mbonumva ziriko zirafasha umuntu minosi kuko abacandaze barandura
John, watanze impanuro zawe bazumvise ntiduhava tugukundira kubandanya ubwira amakuru ahushanye n'ivyo amagara y'abantu OMS ivuga twadukwiragije bihuha muganga yabigarutse ko aravuga kamaro kuri cancu ibihugu bitandukanye biravuga kamaro kuri cancu OMS yarerekanye kamaro kuri cancu ibindi rero bihushanye n'ivyo ijuru rya Amerika nitwo bihe kibanza kinini akabazo kawe kakabiri
kene nacho nasaba nuko ni hame naho barusanze bo rutanga ku bantu bose kandi hakabihimirizo atabye kuvuga ngo hadoze ushaka kuko mu gihe bazaba bamakora ufisa kamaro ni barutange kuri bose
ngira bo byega baravyumvise urakoze ugira umusimitsi ego Batiste nawe kaze ku ijuru rya Amerika ego uherehe bati akabazo kawe kwa muganga Arsene muri Suede twagutumiriye
ereke je ndikambiye ndira kuri ze bihigire cyanzo ye amengo ukomene bari bavuze ko bavitanga kubabishatse nanga bya bavuze ko nkaho mperereye giye nta muntu n'umwe ndigera mbona batoye iyo ngwara
ingozi barahari amakuru dufise ingozi bariho bazivuga
ingozi barahari mu karere gusa mugacu cyangwa arabandi bagiye kuyikora handi nk'ingenzi nk'uko cyangwa batembereye mu zindi ntara zitandukanye mbona umwenda byiza nsanze nyine bakwiye kuziha baba bazikeneye nayo nk'abantu nyine usanga baba muri kampanye nko kumenga zikenewe cyane abazishaka nayo kuvuga nk'uwo yari ari ku murongo avuga ko bakwiye kubyiha bose hari abo barenganije
wowe yari yanatanguye kuvuga ko atabonaka
jewe nicyo mbonamwo ubwa mbere bari bavuze yuko bashobora kuzitora bakazishyira mu malaboratoire niko bakaba barabyiteho tukabyagenda gutora abazishaka ubuhubwo ubuko bamaze kuzitora n'ingambwa n'abanyagihugu bose bajyababirida kuziba
nibyo reka turindire turabe ingene uburundi buzovyifatamwo ico bikoze mu misi iri imbere hari ibihugu vyatanguye kuzabira bikora no mu karere ka Yase baravuze ko kugira ngo ushobore kuzoza uridegenvya mu karere k'umuryango wa Afrika y'ubuseruko uzotegerezwa kwerekana ko wacandazwe hari uburiro bumwe bita ama restaurant hari indege zimwe nkunga ku mugabane wa Afrika wa Buraya na Amerika udashobora kwinjiramwo uterekanye kwa chandazwe reka turindire rero ivyo kazoza katubiki ubwire umunsi mwiza
nokere murakoze cyane nageze bintu ndende nanga biteye ubwo
nukwihangana ego urakoze cyane Alexi wowe uratwumva nawe utwihanganira ubaza akabazo ngira uraza gushobora kukabaza neza ikaze ku ijuru rya Amerika akabazo kawe akabazo kawe
ariko sinabumva neza biracikagurika
uherereye he twe turakumva
amuranyumva
uherereye he
akabazo mu kiganiro cha amavakise bavuze ko agiye kuboneka avuye mu Bushinwa ikibazo nshaka kubaza none ko coronavirus nk'uko bivugwa atari indwara y'icaduka ari indwara zo kuba yahinguwe ngenwe mu laboratwari y'Iburayi nk'uko bivuga
ubaze unyarutsa kuko umwanya uri kuratujana
none kubera iki bihutira kurondera amavakise hakurondera umuti
urakoze nawe tugutumiye guhava wumviriza kino kiganiro akabazo kawe ndazi kuza kuhasanga inyisho ugira umunsi mwiza Alexi Murakoze. Ego muganga turiko turasanga basozera batatu banyuma babajije hariho sinashimye kubiteba ko kuko ari hamakuru ashobora guhubisha bumviriza ijwi rya Amerika nasanze mu bibazo byabo ariko ndashaka Dr. Arsène kugira ico uvuze kubiheruka kuvugwa n'umuganga yitwa Sanjay Gupta. Aho yavuze ati turarindiriye bibi cyane gose kuri nosi kuvyerekeye ino COVID ya 19 ishobora kuzokwihingura mu yindi izo tugora no kumetriza muri no kufatira ingingo uyo onye ababa iTelevizyon ya America CNN baramuzi asanzwe atanga amakuru cyane kuvyerekeye kino kiza muvyumvira kwiki kazoza kejo ni gute kuri kino kiza kagiye guhera kigiye guhera kigiye kwihindagura hako gukibwira ngo ntidushike nga
igikwiye gukorwa bwa mbere nyarukije kwishura
yego
nuko umuntu yocandaga benshi ku isi bashoboka kuko umuntu hasigaye mugwi w'abantu badacandaze ikibi ingaruka mbizi haba niziki nuko umugero ucubandanya uhindagurika kuko iyo mugenda mu bantu benshi urahindagurika ico ni kimwe hanyuma kuvyerekeye ivyo ibiza navyo ivyo nu dusanzwe tuzi iki nawo cohera ko haza ibindi biza ivyo ni ibintu twe dukurikiranize indwara zandukira ni ibintu tuguma tubona kuko bimwe bisanzwe birimo mu bidukikije kuko akenshi iyi migera bisanzwe ari imigera isanzwe ihari mu nyuma igahindagurika mboneyeho no kwishyura ikindi kibazo cyo ariko avuga iyo iyi corona yavuye kugereka igihe nta uratora neza aho yavuye hariyo abahinga ba OMS bagiye gutohoza nta cegeranyo bigeze batanga cerekana neza aho yoba yaravuye ibyo nibaza ko umuntu ico kibazo yogikura mu nzira hanyuma rero igikuru ni uko ku isi twokura inyigisho yuko dutegereza gufatana mu nda twese mu kongera dushaka kurwanya ibiza nk'ibi nico cyonyine kizoshoboka kuko turavye ubunye ubushakashatsi bw'ukuntu bwagiye burakorana abantu bakora muri za kaminuza bajejwe ubushakashatsi n'ukuntu baciye baza barakorana n'aba bajejwe gukora imiti hanyuma bikanyaruka ukaraba n'ukuntu abantu basangira amakuru kuvyerekeye izi ngwara nivyo bintu dukwiye guteba ko kugira ngo dushobore no muri kazoza hageze ikindi kiza kiza dushobore kugikore gukorera hamwe tukakigwaniriza hamwe
ego hama nk'ukorera muganga muri kino gisata na cane cane muri izo ngwara z'ivyaduka niki muri zera ko kino kiza kizova mu nzira izo ncancu zimaze gutangwa iyo miti maze kuboneka cane
hari imiti hakaba incancu bituma habicizere cuko umuntu ashobora kugabanya ingaruka mbi kuko turetse ibyo guca kubeshanya meni y'imigera dusanzwe dufise iyindi migera ya corona itera ibicurane twereye ico dukeneye ahanini ni uko nawe uyu mugera wubandanya uhari twoshobora kuronka ukuntu ugabanura ubukari bikamera nk'ibi bicurane bikwiye ntihaba abantu tuca dusanga mu bitaro buze bari mu bitaro canke bari mu hajya bavurira indembe nico nyamukuru rero nico nashaka kubwira n'abo bantu bagire impungenge ngo narisingwa abantu baracandagwa bakagwara bagwaye mugabo ntibakeneye kuja mu bitaro canke ngo barembe bamare igihe badashobora gukora canke amagara yabo ngo ameregwe nabi deja iyo ni inyungu niniya cyane umuntu aba yakuye mu izo ntanju kuko ugiye kuraba abantu bagwara bakaja mu bitaro ukuntu amaha yabo amera hari abadashobora no gutambuka ngo bagende ni metero 500 bagwaye
ibyo tudashaka ego mu majambo make cyane amasegonda nka 15 ubutumwa ku barundi buca baronka incancu za covid ya 19 mubahanura iki
ico twobahanura nuko incancu zibonetse bo ziteza kuko ntidushaka yuko abantu nta muntu yo kwifuza ko abantu bagwara bakaremba nk'uko twe tubabona twe tubavura nibaza ko ari uwavuze ngo ku gatumbi wacu ntabo tubona atababonye bazobabona hanyuma ntibarashikirwa kuko nko mu mwaka uheze bari babibonye nta bagwayi benshi bari bafise mugabo urabye ubu abagwayi barongerekanye bivuye kuki bivuye kuri ryahindagurika twariho turavuga iyi migere ikwigumi itembera mu bantu ni kwihindagurika igashobora no kugwiza ubukari rero ico noba himiriza incancu bazironse izo ncancu ziriko ziratangwa zirakingira yuko umuntu aremba kandi ingaruka mbi ni nk'inyungu nizo nyinshi nico no
kwifuriza abarundi
murakoze cyane murakoze cyane muganga Arsène Nzobandura twibutse ko muri umuhinga mu by'indwara zandukira no gucandaga mu kamusanzuye muri nicegera cy'umuyobozi ajeje gukinga iby'indwara zandukira mu karere ka Kalmar kari mu buseruko bushira urengero bwa Suède ejo nitwongera kubitsura kugira ngo muduhe umuco ku ngwara zitandukanye muzobikore muri aziko no mukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko mutegereza kuza turatoza inkwani choice inkwani Mwakoze cyane. Murakoze cyane Fatuma Limasi Kalala hamwe na Michel Dumuski twari ko muhinga bw'ivyuma kuri micro yari Diane Ninahazwe ndabikebanuye ndabipfuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose naho ubutaha.